niko vyazifashe mu ntara zose z'Uburundi kuri uyu wa gatandatu intambo imbyino bihayagize umukuru w'igihugu n'indongozi za CNDD-FDD bafatikanije kurongora igihugu nizo zasamirana mu kwizigiza umunsi wahariwe imbonera kure nk'aha ku mugwa mukuru w'Uburundi Gitega mu majambo yavuzwe indongozi za CNDD-FDD canke intumwa zidasanzwe zarungitswe mu birori zagarutse hanini kuco bise ubwitonzi bw'urwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi Benjamin Ndagijimana umunyamabanga wa CNDD-FDD ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura we yemeje ko aherereye ata makosa arenga abiri mbonera kure zirakora mu kiringo c'umwaka wose
twarabibonye kuva mu mwaka uheze tugira umunsi mukuru nk'uyu ko impanuro zose mwaduhaye imbonera kure zazigendeye zikazishira mu ngiro amakosa yaragabanutse cyane basigaye bari kuri discipline imwe idasanzwe zikirinda ikintu bita agasotoro cyo no kwita provocation agasomborotso katewe n'imigambwe hayo migambwe imwe ayo numvise ruka kuvuka vuba irasotorana biteye ubwoba twabwiza kuba dufise ishavu ridasanzwe muyumvire inkovu za 2015 nizirazimangana muribuka yuko abanzi bacu bagandaguye imbonera kure naho habaye ayo mananiza yose naho habaye ako gasotoro kuva uyo munsi gushika uyu munsi tukabananya tubona imbonera kure zacu rwaruka rwacu rutegwa amabuye rukubitwa n'urundi rwaruka rw'inimigambwe rutaramenya neza ngirango icarico demokarasi nyayo turabona yuko imbonera kure zacu zirangwa no kwihangana
Eka naza no ndaruvukanye yavuze ku izina ry'inararibonye za CNDD-FDD yabigarutse ko
twimirije ibihe byiza cyane mu mugambwe wacu muririnda gasotoro kandi byaratanguye mwavuze abakubitwa mwavuze abategwa amabuye ibyo murabimenyereye novuga ko ari bya misi yose na cyane cyane mu bihe nk'ibi akavuye bene ako ntikabura murabihanganire kuko bobo ntacyo bafite bakingira mwebwe twebwe nitwe tuzwe twokingira vyotuma tugira inyifato nziza tukirinda ako gasotoro
aho gasotoro ariko amashirahamwe atari make yigenga y'abarundi na mpuzamakungu avuga ko imbonera kure nyabuna izo zigakora mbere haheze imyaka itatu umugwi wawo niutohoza ku vyaha vyaba vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 ugereranya imbonera kure n'umuhari ukoresha ibirwanisho milisa mu gifaransa ibi bwana ndaruvukanya radio yo biva
ntawo bideha urwaruka rw'imbonera kure ni inkingi y'umugambwe wacu CNDD-FDD nico gituma basesa nguyoze ibihemu n'abandi bansi ba demokarasi bakoreshwa n'abakoroni bamaze imyaka badahengeshanya kururementaniriza kurukora ntibishushe no kurukura k'ubuntu ngo rucike intege cyangwa ngo ruhamuke twame tuzi ko basesa nguyoze atakiza baronderera Uburundi n'Abarundi kandi tukaba tuzi ko uwanka gakura abaga umutavu muri iyo ntumbero turakeje nk'ibivuye ku mutima urwaruka rwacu ukuntu rutigera rugugumwa ngo rusamarire abashaka gucira icanzo intwaro z'igikenye n'agahotoro abarundi biyamirije kandi bamaze gusezerera umugambwe CNDD-FDD wibungeza intsinzi itagabanije ntihagire uwo mwemerera ko abaca mu ryahumye ngo adukure mu minwe iciza twamaze gufata turushe kandi tuvunitse ntimutinye abazotunyiganyiza nibo bazonyiganyiga abazoducira imizi ikuzimu nibo bazokugwamwo
mu Burundi imigambwe yose irafite amashami y'urwaruka kandi yose afite amazina y'ubuhizi ariko umugambo uri ku butegetsi wonyene niwo kugeza ubu butunganya umunsi witiriwe urwaruka rwawo nubwo barurongoye bavuga ko ari agahore abakuru b'imigambwe imwe itavuganwa n'ubutegetsi cyane cyane senere ya gatonorwatsa bemeza bataryumunwa ko ruri inyuma y'amabi menshi yakorerwa abanywanyi babo mu minsi iheze ishyirahamwe Human Rights Watch irimo yo leta igereranya n'abanzi b'igihugu mu cegeranyo ryasohoye ryasubiye gushyira mu majwi mbonera kure kuba ziri mu bahohotera batavuganwa n'ubutegetsi cyangwa abikekwa kuba babugwanya rero jaburika neza Nairobi ijwi rya Amerika